Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahaye mwiriwe tubanikaze mu makuru radio Indundi Culture yabateguriye kuri uyu wa gatatu ni tariki ya 19 kwezi k'umunani 2026 ngoza kubagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Hari umugabo wo muri quartier Mukoro mu gisagara cha Kayanza ni mu ntara ya Butanyerera yarayitabye Imana mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa kabiri buca ari ku munsi wa gatatu acumiswe imbugita wike kwa kwico caha akaba yo bari umukenyezi wiwe akaba ari mu minwe y'inyamira amabi tuzutune twubudandarizo twubakishije imbaho turi imbere y'isoko ya gitaza muri commune mu ntara ya Bujumbura turi mu imashini zitatu zisya ubududu n'ibindi bidandazwa byahiye biratokombera mu gatondo ko kuri uwa gatatu abahaburiye ivyabo basaba amatohoza kwiyaduka ry'uwo mucanwa na imirima yica irikiri yongera muri zone gomvyi komine mu ntara ya Bujumbura inyuma y'umwaka abarimyi bahimirizwa n'intwaro kurima ico giterwa njabukamazi ariko abo barimyi bafise amakenga muza kumva muri ano makuru agare mu bwa ivyuma na Matthew abona Yesu cyudone niyo yanziga minjenge ndabashikirize mu kanya n'inkuri mwimukwayo
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaramutsa mwemeje kuvyumva mu ngingo nkuru kwari umugabo wo muri quartier Mukoro ni mu gisagara cha Kayanza aho ni mu ntara ya Butanyerera yarayitavye Imana mu ijoro rya kejo kuri uyu wa kabiri buca ari ku wa gatatu acumiswe imbugita wikweka kuba ari we yakoze ubwo bwicanyi akaba ari umugore wiwe akaba yaciye afatwa muri kino gihe akaba ari mu minwe y'inyamira mabi hari karagirwa kw'amatohoza aho muri komine ya Kayanza mu ntara ya Butanyerera twakora mugenzi wacu Jana Himana
uwo yarayitavye Imana yararafye imyaka 24 nkuko ababanye biwe babishikiriza babandanya amyesha ko hari nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro aho ababanye barengana baca kumuhana wa nyakwigendera bamubonye ava mu nzu asa n'uwiruka inyuma y'umugore wiwe acagwa hasi abo babanye bagize ngo araraba basanga ariko aravirirana amaraso menshi ngo kuko yari yacumiswe imbugita zibiri imwe yo mu gatuntu n'iyindi yo mu rubavu mu nyuma ngo yaciye acikana umugore w'uwo mugabo w'imyaka 21 akaba yaciye afatwa mu gihe yariko aragerageza guhunga kandi ari we yikekwa ko yoba yarahije kwica umugabo wiwe yaciye ashikirizwa inyamira mabi ikiziga cy'uwo mugabo wiwe naco kice kijyanwa mu buruhukiro ku bitaro bikuru byo mu gisagara cha Kayanza abo babanye bakamenyesha ariko ko atamatata adasanzwe bari bwumve yoba yari hagati y'uwo mugabo n'umugore wiwe kuri ivyo vyaraye bibaye Godefran Niyoniziye mu standi wa komine Kayanza avuga ko ubwo bwicanye hagati y'abo bakanye bo babaje agahamagara abo bakanye cyo kimwe n'abandi bose kwitura inzego zibijejwe mu gihe cyose hari matate hagati yabo bakavavanura n'ingeso y'ukwihanira kuko navyo bihanwa n'amategeko twamenyeshe ko mucegeranyo giheruka gusohorwa n'ishirahamwe abagabo mu gahinda riharanira hagati y'akabagabo Boniface Nduwimana ariserukira imbere y'amategeko yamenyesheje ko hagati y'ukwezi kwa gatanu n'uko indwi uno mwaka mu gihugu cyose hari hamaze kwitaba Imana abagabo 11 bose bishwe n'abo bwakanye muri komine Kayanza n'intara ya Butanyerera Jean Himana kuri radio Indundi Culture.
Jana Himana urakenuye utuzutune twubudandarizo twubakishije imbaho turi imbere y'isoko ya gitaza n'imini komine muhuta ni mu ntara ya Bujumbura ivyarimo nk'imashini zitatu zisya ubududu n'ibindi bidandaza vyahiye biratokombera mu gatondo ko kuri wa gatatu abahegereye bavuga ko batamenye ico umuriro aho wazananye abanyagitaza bashikiriza ariko ko igikorwa cyo kuzimya kitaboroheye na narijya bakoresha amaboko mu kumija amazi n'umusenyi basaba ko hokorwa amatohoza hamwe n'uko hahuba hafi y'iyo soko huzanwa umuduga zimye umuriro Firemo Ngoro y'Imana arongoye komine ya Muhuta yarishikiye muri ico kibanza ariko akaba ataco yashimye gushikiriza bagenzi bacu ariko amakuru avaho yemeza ko ubuyobozi bw'iyo komine bwafashe ingingo yuko utuzu twose twubatse hadakurikije amategeko muri ico kibanza ko tubwirizwa gusambugwa mugenzi wacu Diro Nkejimana avuye ngaho mu gitaza
umuriro watanguye koneka muri imwe muri izo nzu zahiye nk'igihe cy'isaha 10:00 zo bucaguca ubwo kuri uyu wa gatatu ababibona bavuga ko ahereye kuri izo zibiri zarimo izo mashine zisya mu nyuma izindi zibiri zarimo ibidandazwa nk'ibiharage amavuta amakaye n'ibindi binyobwa bitambiye nazo ziba zirafashwe
imashine zitatu agenzi umwe mu kibanza kimwe yarafise imashine zibiri ubundi mugenzi yarafise imashine imwe mu kibanza nuko nibanza bibiri yarimo imashine zitatu hamwe hari zibiri ahandi donke je nari konda kuba vere mu masaha 15:05 ubucagucagu niho nabona mu kibanza c'umugenzi muriro cyangwa kominduru bavyutse banye baradufashe nyine kuzimya naho aho byatugoye gose izo z'ubudana ziharimo ibiharage umuceri amafu menshi ubunyobwa nye nyunyu ibintu byifunguka amaoki amavuta sanswe ivye harimo ibintu byinshi cyane kwere
abanyagitaza bashikiriza ko muriro wiyongeye kubera mu kozimya hakoreshwa amaboko mu kumija amazi n'umusenyi ibyo bavuga ko ari cyo gituma n'izindi nzo zaguma zifatwa
none kuzimya bazimisa amazi atakizimya moto bazimize nyene aho bigarukira umuriro cyaya sa byose amaka byose bigatokombera byose birahera
abaho bafise ubwoba kwimirira iziratera amasoko mu bindi bice by'igihugu yimukiye iwabo abo bakorera aho harabana n'isoko ya gitaza basaba ko kokogwa matohoza kucateye umuriro hakanaboneka imodoka izimye umuriro hafi ya hari iyo soko ya kijambere
amatohoza yokogwa nibyo bihe by'umuriro bituma hashanga uhereza kizimya moto habaye isanganye umanya byihute yihute cyane harwe ingacho ngaye batufise amazi ari hafi niba twarufise kizimya moto nibintu byari kuba oya
twavuye twegera uburongoye komine muhuta firemo ngoro y'Imana yari yishikiye muri ico kibanza ariko ntacyo yashimye gushikiriza ku byuma byacu ico yavuye muri ico kibanza ashikirije abahakorera nuko inzu zose zubatswe mu mbaho yategetse ko zibwirizwa gusamburwa hakubaka izubakishijwe ibindi bikoresho nk'amatafari cyangwa ibyuma subwambere abo bafise izo mashine zisya ubududu batewe n'umuriro nk'uko bamwe bavyemeza ibyaheruka mu myaka 2020 aho bakorera ubahari iyo soko ya kijambere
udironkeje imana tugume muri iyo ntara nyene ya Bujumbura ariko tuvuga ivy'uburimyi aho imirima yica iriko iriyo ngera muri zone gombyi komine mugere muri yo ntara nyene inyuma y'umwaka abarimyi bahimirizwa n'intwaro kurima ico gitegwa njabukamazi abarimyi bavuga ko batahuye ko icayi kifasha mu iterambere ryabo n'igihugu ariko bagashikiriza amakenga janye n'umwimbo kubera ukubura imfumbire mu ntwaro barahumuriza abo barimyi ko ikibazo c'imfumbiro kizwi n'abegwa bose n'ico kibazo jotangira tuzi
muri yo zone ya gombyi hari hasanzwe hari mwikawa n'icayi gike gike umwaka uraheze rero intwari himiriza cyane abarimyi baba mu gice gikanye kuri micayi kuko ico gitegwa gikunda hakanye nk'uko Jean Marie Vianney Ndikumana umufundi w'indimo wa zone gombyi abimenyesha
kiriko kirategwa umusozi wa Rutovu bayo ni umusozi wa gombyi abanyanya igihugu batanguye kugerageza kumeje cyayi barabe yuko cyo haba gabo no kuraba kwizwa gifisa kanovera narijya atazo bari kima yaho nye batanga kupima guteragira nabo nyene tuzoraba hageze ko batanga gushora babonye basanze gusaka no peraketse nibaza yuko nabandi utocabandanye bateragira cyane cyane ku gice cyegereye haruguru akanye ko cyayi kenshi tugitera hantu akanye
inyuma yo kubwirwa akamaro kico gitegwa njabukamazi abarimye bamaze kurima icayi barashima ko n'imivyari iboneka
ko amafaranga za gukora mu gihugu natwege habishima nisho gituma twari twarakirimye
amatuta y'icayi akogwa n'irishyirahamwe rya Otebe barabandika barimu hama bakaca bagitanga urabona hari naho kizanwa n'imodoka bivanye n'ukuntu abarimyi babaye benshi mutozi gakene
ariko bafise amakenga ku mwimbo bivuye ku ibura ry'ifumbire
leta yabishyizemo ingufu bakaduha agafumbire ko kuyifumbira kuko naco nyene kirakenera ifumbire
oyivye ndayikeze arongoye zone gombyi arahumuriza abarimyi ko ikibazo c'ubukene bw'ifumbire batacisangije mu ntumbero yo guhimiriza abarimyi ubuyobozi bwa zone na komine nabwo bwahavuye buri micayi mu itongo rya leta ryo ku mutumba wa Rutovu nk'uko rivye tuyikeze arongoye zone gombyi abivuga
ariko turima neza na neza hamuri zone gombyi ku mutumba wa Rutovu aho neza na neza bita inyagisenyi aho twifuza kuzoshika ku mahegitari 12 turamaze kurima ahababa ihegitari zitatu kandi hose harateragiye na rero tukuma dusaba babijejwe kugira ngo kumbure bagume badukurikiranira icyo kibazo ku buryo ejo hirya y'ejo niyo cyari cyagera gufumbirwa iyo fumbire yoba yabonetse
aho muri zone gombyi ubuyobozi bukaba bumenyesha ko no gukurikirana ibitegwa bitandukanye harimo icyayi mu myaka iza bizokoroha gusumba bivuye ku ishuri rimaze imyaka itatu ryigisha iby'uburimyi
Jotan iratuzi na urakenuye kuri wa gatatu niho ihiganwa ry'igikombe c'isi mu rukino rw'umupira w'amaboko rubera ku musenyi bita mu rurimi rw'icongereza volley beach rwatangura ihiganwa ryabereye mu gihugu c'u Burundi umenyereza w'umugwi inserukira gihugu c'u Burundi yamenyesheje ko Burundi bwatsinze igihugu c'u Budagi seti zibiri ku busa Innocent Iradukunda akavuga ko afise umwizero ko umugwi inserukira gihugu uzotsinda n'izindi nkino uyu mumenyereza yamenyesheje ko icihutirwa ari kubandanya barondera indi mikenyuro kugira ngo Burundi buzotahukane icyo gikombe
aba kinyi banje kuzo nabatumye kuko ntashya ko dutsinda icyitwa ibiri hose kandi byakunze gutsinda match ya mbere nubwo yari match yo kwimenyereza bya iratanye ngufu ibaza ko make zo kwikira zo kwitwara neza tugiye gusura kongereza imyitegurire twayikoze tumaranye indwi cyangwa itatu turi hamwe dukora mu gicoro no kumugoroba turagenda twicare hamwe twandarize ibyo duhiye gukora mu kanya turabe video turaho twakoze amakosa ejo twakosora n'umumenyereza hari byo bita gusoma urukino gusoma umuntu ho hakugira yawe code adverse umudefenseur wanakinari babiri njye nimero zibiyageje kwikora neza gusumba uko yabikora muri entraînement icyo nibaza ko kisubira ku mikize ko dushika kuri hashoboka ndabashimiye cyane abaje no munsi mpamagara n'abataxi nga bazadufateho umugongo badufateho umugongo n'igihe tuba turi inyuma manota ntibakibahora biradufashe twumva abafana baza badukomera amashyi yaduhe ingufu
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Kuitira makuru yacu arabandanya zimwe mu ncabwenge z'abarundi zize mu mahanga ziridoga ko bamwe muri bo iyo bafashe ingingo yo gutahuka mu gihugu barangije ivyigwa vyabo barungitswemo n'igihugu leta idaheza ngo ibaronse ubuzi byo babishikije kuri wa kabiri mu nama yabahuje n'umushikiranganje w'indero mu ntumbero kurabira hamwe ico abo barundi boterera muri ico gisata bavuga ko ivyo ari uruhombo ku gihugu kuko harimo abahitamwo c'abasubira mu bihugu baje bavamwo ubushikiranganje bw'indero bwo kwa ari kibazo c'uburyo kugira ngo abo barundi baronswe akazi ari senda yizeye
bamwe muri abo barundi baba hanze y'igihugu ahanini barungitswe n'igihugu kubandanya amashure yabo inyuma y'ivyigwa vya kaminuza bahitamwo kugaruka mu gihugu aho baba bafise impamya bushobozi mu bisata bitandukanye bakidoga ku gihugu kidaheza ngo kibaronse ubuzi iyo batahutse aho bamwe muri bo bamaze igihe kinini bataronswe akazi bace bahitamwo kwisubirira iyo baje bava ivyo bikaba uruhombo ku gihugu
dokima ko twashitse mugabo kiyumvira mbega kandi twagiye dusinya n'amakontrakt yo kuzakora igihugu mu muntu yaje amaze umwaka imyaka ibiri agace akirondorera ahantu higiye none abahe mu kigihugu canke n'igihugu kitamuhaye agaciro rico kiro kirabe mwikorere ko
abo barundi basaba inzego z'igihugu gufata ingingo zibereye kugira aba bari kwiga mu bindi bihugu bagaruke bashika baronka ico bakora
araba amafuye desevu abantu bakagenda kandi barunze n'igihugu none ni yaronka ahantu acakatira azoreka kugenda Nazoreka kugenda kuko amakuru abayazi nuko ufatwa ingingo maze abari kwiga bakamenya yuko igihugu kibakeneye bazoza bafise icyo bashika bakora
Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwo bwemeza ko ubumenyi bwabo barundi igihugu kibukeneye umushikiranganje w'indero François Habyarimana ariko amenyesha ariko ku kibazo c'ubutunzi igihugu gifise arimwe mu ntambamye ituma bataronswa ubuzi
Baravuga muti muraja kwiga hanyuma muje le igihugu nikibakoresha ifuko muza muramenya la situation y'igihugu so kuvuga ko muri kaminuza tudakeneye abigisha turabakeneye mugabo ngo tubakeneye les moyens sont limités mugabo nubwo batakuru Kristo no musi sano signifie kwejo canke hirya yejo utazoba rocrite
wo mushikiranganje yibukije abarundi baba hanze y'igihugu ko kubera iyo ngorane y'uburyo ubwo bushikiranganje bwahisemwe guha akazi abigisha 5000 muri uyu mwaka w'ishure buca utangura kubarenga 14000 bakenewe mu gihugu
kaminuza y'u Burundi nayo yemeza ko mu myaka itatu iri imbere izoba yatanguje yongere isanure ku rugero rushimishije inyubako zayo ubuziriko zirononekara umuyobozi bwayo bushikiriza ko ritakiri ibanga amazu atandukanye ashaje ayandi nayo atagifise ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri bari yongera mu buri mwaka umuyobozi wayo Prudence bararunyeretse ashikiriza ko nk'uno mwaka turimwo habwirizwa kubakwa amazu atatu y'uburaro ayo bita pavillon mu rurimi rw'igifaransa Bujumbura mu myaka ikurikiranaho ivyo bikazorangurirwa muzindi ntara ariko mu mutegetsi avuga kandi ko habwirizwa gutangura umugambi munini wo kubaka amashuri mu bigo biri mu ntara zitandukanye
iyi kaminuza yabayeho kuva mu 1964 haramazu rero amaze iyo myaka amwe muri yo arashaje akenegwa kuza arasubirwamo buri gihe harimo rero ayuburaro rero mu mugambi twihaye nuko amazu yose yasubizamo kugira ngo aho bibone ko bikeneye ko hari cyo hindurwa tugihindure nk'uno mwaka rero turategekanya ko amazu y'uburaro ashika atatu bita pavillon yose tuzoyasubiramo nahaje abanyeshuri bazofungurira naho nyene hazosubirwamo hase neza hakumutanga ubundi ma tuzoja ha mu bindi bigo bya kaminuza ko igiti gica abanyeshuri gitera kiduga uyu mwaka harategekanijwe kubakwa amashuri yo kwigiramo ashika 10 kubandanya twubaka yo kwigiramo igitega igeretse inshuro 4 turategekanya no gusanura amazu yandi yo kwakira abanyeshuri no kwigiramo imakama mu kigo gishatu turariye gushiraho hamwe ni musenyi muri ngozi twagure abanyeshuri biga kuko ibitigi by'abanyeshuri byaragwiriye n'ibisata ibyo rero biri mu mugambi twihaye wo kunagura inzu za universite zose twibaza yuko bibandanje kuri uyu murindi turiko twihaye imyaka itatu ko amazu yose ya universite ahari yoba afise isura abayigendera abahakorera abahigira bishimira
Genekezo ya 19 ukwezi k'umunani n'umunsi wahariwe imfashanyo ishyiramwe gishinze kugwanya ubukene ACP mu mfunyapfunyo riranegura ko imfashanyo zitangwa ziriko ziragabanuka mu gihe abazihabwa nabo baba bazikeneye mu bice bitandukanye Jasa Mandararungo iryo shyirahamwe abona ko iruhande y'imfashanyo zitangwa hakuye nyabuna gushigikira abo bazihabwa mu kubafasha kurangura iyi ni imigambi ituma bibeshaho tumukurikire
muri iki gihe imfashanyo z'abantu zira cari nkenerwa cyane mu gihe uburyo bwo kubafasha buri ko buragabanuka ivyo birateye amakenga cyane ku mpunzi kubana kubakenyezi no kubandi bantu bari mu bihe bitoroshye abantu baba bamaze gutakaza byinshi ingo zabo uburyo bwo kwibeshaho kandi rimwe na rimwe n'abaha kugabanya imfashanyo ntibisobanura ko ibyo bakeneye biba bigabanutse ahubwo bishobora gutuma ubuzima bwabo burushiriza kuba na bakagira inzara abana bakava mu ishuri imiryango ikagira ingorane zo kwibeshaho ndetse hakiyongera ko n'ibindi bibazo by'ubukene byo gukoreshwa nabi nicyo gituma terakamo leta abagira neza ishyirahamwe mpuzamakungu ni amashyirahamwe mpuzamakungu n'andi mashyirahamwe adaharanira inyungu rwego rw'abikorera utwabo hamwe n'amashyirahamwe y'abanyagihugu kubandanya gufasha impunzi hamwe n'abanyagihugu bazakira izo mpunzi ariko rero turabona kandi ko imfashanyo idakwiye gusa gufasha umuntu kubaho uyu munsi ikwiye no kumufasha kubaka kazoza kiwe aho niho haza icyumviro cyo kwiyubaka no kwihanganirana ibihe bitoroshe aribyo resilience ashobora kwiyubaka wenyine arakeneye gufashwa kugira ashobore gusubira kwibesha nicyo gituma dukwiye kuva ku mfashanyo y'akanya gato tukaja kukwigira no kwiteza imbere ibikorwa byinjiza amafaranga uburimyi ubworozi ubudandaje buto buto hamwe no guteza imbere ubushobozi bw'abantu
Jasa Mandari akaba arongoye ishyirahamwe ACP ishyirahamwe gishinze kugwanya ubukene ni nawe turangije kwa makuru yacu nkengurukire mwese mwariko murayumviriza nkengurukire bagenzanje umwe cyo tere kugira makuru aboneke nkingiruhe kandi na Mathieu abona Yesu yamfaje mwa bw'ivyuma tyo done niyo yanzigamye na yabashikirije ndabifuze kuranya mugira umugoro wa mwiza aho muherera kama makuru naharangiye ibindi bigano kuri radio ndundi kwitire birabandanya